Iyi ni Radyo İzmir Amerika. Radyo İzmir Amerika yumvikanira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.2. Turabaramukije nshuti turi kumwe kuri micro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ubushinwa ni igihugu muri iki gihe gihakarere ka Afrika madeni menshi cyane kurusha ibindi bihugu byo ku isi. Nyamara icyo gihugu kiratewe impungenge n'uko ibihugu bimwe byo muri Afrika biriko birananirwa kuriha amadeni byafashe canke bishobora kutayariha. Akarorero Zambia yabaye igihugu ca mbere co muri Afrika co mu gihe ca COVID-19 cananiwe kuriha amadeni gifitiye Ubushinwa y'agaciro k'imiliyari zitandatu n'imiliyoni amajana atandatu y'amadola. Ububaye ubwa mbere muri uyu mwaka Ubushinwa bwaragabanije imitahe bwari bwemeye gushira muri Afrika kuva ku miliyari 60 y'amadola akaja ku miliyari 40 y'amadola. Abitegereza ibintu bavuga ko kubona Ubushinwa bugabanya amafaranga bushira muri Afrika mu gihe abategetsi baho bariko basaba ko amadeni ibihugu vyabo bibufitiye asubira kuganirwa kubera ivyerekeye ubutunzi bitameze neza muri ako karere ari ibintu vyumvikana. Naho umukuru w'urwego nyobozi w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Musa Faki yakira neza ibyatangajwe na president w'Ubushinwa Xi Jinping vyerekeye guhanagura amadeni ibihugu vya Afrika bitegerezwa kuriha mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2021. Yifuza ko goshika kure mu gutera umukono ku masezerano aboneka ku buryo bugaragara ku bijanye n'ibikorwa vy'inyubako vyo muri kazoza hamwe n'amafaranga azokoreshwa mu kubishira mu bikorwa. Nyamara Ubushinwa bushaka gushira imitahe kurushiriza mu bijanye no gushigikira amashira hamwe matomato n'ayagereranye muri Afrika, bumenyesha kandi ko bushaka gushimikira kurushiriza ku budandaji hagati yabwo n'ibihugu byo muri Afrika. Mu gihe Ubushinwa ufise impungenge ku madeni bwahaye Afrika, ibihugu byo muri ako karere vyo babibona gute amadeni y'umurengera vyakiye avuye muri ico gihugu yiyongeye ko yari asanzwe yatanzwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu atanga amadeni kibanki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu FMI. Nivyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ivyereke imigenderanire muri kaminuza yo mu Burundi. Pascal Niyonizigiye ari I Bujumbura. Professor Pascal Niyonizigiye ndabaramukije.
Yambo
neza. Kibazo izi mpungenge z'Ubushinwa ku vyereke ya madeni cahaye ibihugu byo muri Afrika kibona ko hari imaze kuja aho bidashobora kuriha ayo madeni, izo mpungenge muzibona gute?
Impungenge zumvikana cyane kuko Ubushinwa burya urazi ibindi bihugu bikunda gufasha muri Afurika muri Amerika cyangwa ibihugu byo mu Burayi bw'Uburengerazuba, usanga ibintu by'amadeni n'ibintu by'imfashanyo bikunda guca mu nzira ziboneka abantu bakazigenya bikaba biri mu nyandiko. Ariko kenshi ku byerekeye Ubushinwa bica mu nzira zisobanutse cyane zitaboneka rwose kugira ngo abantu bose bashobore kubisoma bimenye. Hanyuma rero ikindi nacyo ni uko ibihugu byinshi byo muri Afurika usanga bifite ingorane z'ubutunzi, byasa n'ibyorohewe ugufashwa n'Ubushinwa kuko yavuga biti Abashinwa bobo nta n'ibyo badusaba imbere y'uko badufasha, biratubwira ngo dukomeze kubahiriza ibigenge muri politiki kuko ibihugu byo mu Burayi bw'Uburengerazuba cyangwa Amerika bikunda kubigenza. amafaranga menshi bidashobora kwishyura ari ubuze yuko ku bihugu bya Uganda, ibihugu bya Zambia, reka mbere no muri Kenya uraze amadeni yafashe mu gufasha mu kwigiza ikivuko cya Mombasa n'ibindi usanga hari igihe ugasanga icyo gihugu gishoboye kwishyura ayo madeni ama wishyura ndavuga ugaca wibona yuko uhomba ugasaba gusubiza aba neza kugira ngo barare irabufasha kugira ngo irangire batakaze amafaranga yabo.
Aya madeni Afrika isaba mubona akoreshwa gute mu bihugu byo muri Afrika? Biravuga ko cyane cyane bishimikira ku bikorwa by'inyubako, niki yacu bakituma ibyo bihugu bishikaho bidashobora kuriha ayo madeni? Biba byagenze gute ku batwumviriza mu basegurira?
Ibindi yaje yuko kese dafeshe gituma ibyo byo muri Afrika bidashobora kuriha ayo madeni y'ubushinwa. Niko nkuko nabivuze ari amadeni aca mu nzira zitagaragara cyane ngo zimenyekane ko bya ibindi bihugu bikunze gufasha Afurika bigira bigaca mu nyandiko zindi bakabyerekana neza n'ingene amahera azokoreshwa n'ibindi. Kenshi rero kubera amahera atangwa mu nzira zitagaragara cyane ngo abantu bose babimenye, usanga no mu kuyakoresha bayakoresha mu buryo bw'ubure butagaragaye cyane kugira abantu bose bavuge bakemye inzira n'ibyiza cyangwa ibisiza. Nta n'uwose yigisaga yuko hashobora no kuba ibintu byo gukoresha naba ayo mafaranga cyangwa yuko ayo mafaranga rimwe na rimwe ashobora gukoreshwa mu buryo butajyanye n'amategeko asanzwe bivuga abantu bamwe bamwe bakanasigarurira ayo mafaranga. Bigaragaza ko ariyo nzira ishobora kwerekana ibintu igihugu cyasabye amadeni menshi bidashobora kuronka ingene biyasubiza. Mugabo hari ibindi bituma yuko murabona kuva ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hakurikije icyiza cya Covid cumi n'icyenda ibintu bijyanye n'ubutunzi byarasubiye inyuma ku isi yose, birasubiye inyuma mu bihugu biteye imbere, birasubiye inyuma na cyane muri ibihugu byacu bigateye imbere byose cyane cyane ibyo muri Afurika. Bibaza yuko ibyo byaba ari byo bituma bikomeye bishobora kwerekana ngo ibihugu bigiye biri birashobora gusubiza atinde byafashe imbere.
Hanyuma nk'aka kagororero ka Zambia yabaye igihugu cya mbere cyo muri Afurika cyo mu gihe cya Covid 19 cyananiwe kuriha amadeni gifite Ubushinwa, avugwa ko ari ay'agaciro k'imiliyari zitandatu n'imiliyoni amajana atandatu y'amadolari. Kuba twumviza byagenze gute kuri icyo gihugu cya Zambia kugira bishike ngaho?
Urumva igihugu cya Zambia burya ni igihugu cyane gifite ibigendanye byiza n'Ubushinwa cyane. Ubushinwa bwaragerageje kuzana igisahe cyane igihugu cya Zambia abashyira nabo burya muri bihugu byacu bya Afurika baza barondera amabuye y'agaciro ugene bakaza bafasha muri ibyo byo kubaka amabarabara, kubaka ibintu bijyanye na gari ya moshi, bijyanye n'ibivuko n'ibindi. Icyo gihugu cya Zambia rero muri Afurika cyaciye mu ngorane zikomeye cyane kuko kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda igihe haje intwari ya demokarasi cyari igihugu gifite ingorane cyane mu byo kurizaniza ubutunzi. Mbibaza yuko kubera ayo mafaranga kenshi yaca mu nzira zisobanutse cyane zitaboneka neza kubera n'igihugu kigere no ku makungu, wasanga adakoreshwa neza kugira ngo ashobore kuzana inyungu ama icyo gihugu gishobore gusubiza amafaranga cyasabye y'ideni. Hari iyo nzira rero yo gutunganya ubutunzi mugabo hariho ingorane zijyanye zifashe bwite cumi n'icyenda ushobore kwaratumye ibintu byinshi biyangara.
None ako karorero ka Zambia kubera iki isomo ku bindi bihugu byo muri Afurika? Ni iki yacokogwa kugira ngo amadeni akoreshejwe mu buryo bwiza? Ariko murabivuga nta kibazo agakoreshwa mu buryo ashobora kurihwa, ariko nka Zambia yageza ahigera kuri iyo miliyari itandatu n'imiliyoni amajana atandatu y'amadolari. Biravugwa ko icyo gihugu Ubushinwa bwaciye burondera kwiriha bugafata amwe mu matungo akomakomeye y'igihugu nkishira hamwe rijejwe umuyaga nkuba mu gihugu hari nibindi bavuga yandi matungo akomakomeye y'igihugu ubushinwa bwafashe byo berakarorero gute ku bindi bihugu nikiye cokogwa kugira ngo ayima deni asabwe akoreshwe neza mu buryo ashobora kuriho
ubwo ikindi mu buryo n'icyiza cyane nikuvuga ko ibihugu bya Afrika naho byabona umwengo urabyoroheza mu gutanga amadeni ayo madeni boyasaba babona yuko bashobora kuyakoresha mu nzira nziza ni ukuvuga yuko nk'abategetsi b'igihugu bakoresha abahinga mu by'ubucuruzi ahubwo ibindi bishyashya bashobora kwiga inzira nziza yo kugira ngo ayo mafaranga y'amadeni akoreshwe ku buryo ashobora kwizana inyungu izovamo amahera yo gusubiza ayo madeni nayibundi byo ari ukwisamburira ko kuko murabona muravugize byo muri Zambia yuko abashinwa bagomba kwisuzura amahera bafashe ishyirahamwe rijeje kuyagaragura akaba aravuga no muri Uganda naho abasirikare batagendera rwose mu rupfu rukomeye nkuru yuko kibuga cy'indege cya ayentebe gishobora gufasha n'umushinwa mu gihe gikwiye kugira ngo bisize amafaranga bari bahaye ubusanga bwo bidashobora kwiga igihe ariko baragerageza kukemura icyo kidafite nkaba ranavuga n'ikigo cyo mu Mombasa nibaza ko ari henshi muri Afurika kubera ayo mahera aca mu nzira zose cyane akazi n'ingo ahera atagoye rwose
ariko tugaragaza ko nkundi mutumire Professor Funenge turiko tuvugana na Professor Pascal Nionizigiye turiko turavuga kuri iki kibazo cy'impungenge z'ubushinwa ku madeni giha akarere ka Afrika kibona ko ibihugu bimwe bimwe bitanguye kudashobora kuriha ayo madeni ku bwanyu izo mpungenge z'ubushinwa muzibona gute
murakoze ku mijambo mu byukuri impungenge ubushinwa bufise yuko ideni yingene ideni ry'igihugu cyo muri Afurika izorihwa birafite ifatiro kubera yuko ntibariko barabiha neza rero ntibiriko barabiha neza muri imyaka ya nyuma hari ibihugu bitandukanye byamaze kuvuga yuko byananiwe no kuriha ibindi nabyo biri mu nzira kandi ifatiro ubushinwa bwafatiye ko nkuko ari gufatira ku nyungu z'ubushinwa hanyuma bisigaye ibihugu bya Afurika kugira ngo bikorane ni ibintu byakozwe n'abazungu imbere ya 1980 imbere ya 1990 nabo barananirwa kubera yuko abadeni b'ibihugu bikenye basanze atarihwa ubushinwa nabwo bucabiyumvira ngo hariho bishatse buzorenza ko butandi deni bukavuga buti hari aho bongiha mugabo ishobore kuronka abo dufatanye urugamba rwa politike yo ku isi ubushinwa nabwo bugeze aho uburaya bwari bugeze mu 1990 imbere y'uko rusika rutembagara kwa mil dolari ubushinwa rero buriko burabona yuko bwihenze kubera yuko ntushobora kuhidena umuntu adakondora ibintu byiwe neza
Professor yariko aravuga Pascal ku bijanye n'akarorero ka Zambia yabaye igihugu cya mbere muri Afrika cyo muri Afrika cyo mu gihe cya COVID cyane niwe kuri amadeni gifite ubushinwa yagaciro k'imiliyari 16 n'imiliyoni 600 y'amadolari bikaba bivugwa ko ubushinwa bwarondeye kwiriha mu gufata amatungo akomakomeye amwamwe y'igihugu nk'isosiyete y'igihugu jejwe umuyaga nkuba n'ibi icyo kibazo ibyabaye bigashikira nka Zambia byo bera akarorero gute ibindi bihugu byo muri Afrika kuri bijanye no gufata amadeni y'umurengera
ibihugu bya Afurika nakare kuko murumva Afurika ntigakurya k'umuntu umuntu ashaka kugukoresha utabizi cyane we nawe ukavuga utereka ngo rero bashaka kumuresha reka ndabwire nta n'icyo bizobwira ibihugu bikenye byo muri Afurika kuko byose bikuba biyatora kuko hagati imbere mu gihugu nta kontrole iriho niyo ubushinwa bwafata igice cy'igihugu biragoye ko abanyagihugu b'imbere boshobora kuvuga ngo kwetura kubera intwaro zihari ntizimeze neza n'igitugu ibyo rero bituma nta ngorane ibihugu bya Afurika bifise yuko ideni rishobora kutariwa cyangwa rikariho ubushinwa bwo gufata ibyo byose ikindi navuga ni uko ibiba biri imbere muri kosa baba barabisineyaniye ubushinwa burahereza burabahenda bagasinya yuko ninaho ntiwahombye ntutandiye hano cyafatiye none kaho igihugu cyo hagana ku ari mu byo bumvikanye
ariko ibihugu byo muri Afrika biravuga ko amadeni yoroshe ku Bushinwa batabanza gusaba ibintu bisabwa bwa mbere nk'ibyerekeye agateka ka muntu ibyerekeye demokrasi nkuko ngo bihugu byo mu burengero bw'isi bibanza kubisaba aho muhavuga iki
nicyo nibyo Bushinwa ntiburabira ntiburabira ni nka uja ku UNESCO ntiburabira bwo buvuga buti yewe rwe gutora ntangorane icyo ndi nuko amaze gutora adoca mu mujyi wanje icyo ni cyambe atari mujyi wanje ndofata ibyiwe ibyo ni bitandukanye mu bantu batanga amadeni abayizi bamwe bavuga ngo ni abayiziriye mu gifaransa birabaho hanyuma ibihugu byo muri Afrika birazi neza yuko niyo dutora iryo deni ntibaririhe ntawanka imbere imbere ntawanka ni ukuvuga ibe Afrika ibe Ubushinwa byose birabihurizako.
Professor Pascal kuri icyo kibazo nyene mu havuga iki ko aravuga ku bihugu muri Afrika byemera ayo madeni bibona ko yoroshe kuronka ku gihugu cy'Ubushinwa kitabanza kubaza ibintu bisabwa ubwa mbere nk'ibihugu byo mu burengero bw'isi.
Ego icyo nico nk'Ubushinwa bwashyize imbere kugira ngo biyegereze ibihugu bya Afrika kuko biraboneka ko Ubushinwa n'u Burusiya mbere ari ibihugu nkubura mu nama ibijejwe umutekano y'umuriyoni usanga bafise ijambo kenshi bitakunda guhura na ibyo bihugu byo mu burengero bw'izuba kuko bo bavuga bati akamaro ko kwicika mu byerekeye intwaro z'ibihugu asiha n'akamaro kariho ko tugomba kwijyanza ku isi kugira ngo ibyinjiro bimwe aba ari byo bijyanzire. Urumva rero ibyo muri iyo rugira kugira Ubushinwa buronke ibihugu bibushigikira mu bijya nama muri y'umuryango w'ibihugu byiza ubumwe muri ONU yabitse buba bukeneye kugira ngo buzane ikintu gishasha kiza kwihuta ibyahora bigirwa n'abandi bari basanzwe imbere mu bihugu bya ibihugu by'Uburayi bw'Uburengerazuba byari byarakoroni bya Afurika igihugu cya Amerika bashatse kuzana ibintu bishasha kugira ngo berekane yuko bubu basa n'abatahura cyane igihugu biri mu rugero rw'amajyambere kwita ibyo byo mu burengero bw'izuba. Ibyo rero byaratuze ibihugu byo muri Afurika ari kubayisi ndetse mu Bushinwa ari kubitworohereza none kugerageza gukorana n'Ubushinwa baragenda barafata amadini menshi basaba nayo badashobora kubyumva kubera iki kuko burya ikindi kibazo gikomeye muri Afurika ni iki ni uko imbere yo gusaba amadini menshi ibihugu byo muri Afurika bigerageza kurondera umugambi wo guteza imbere amahinguzo kugira ngo ibidatsindirira ibigize by'amabuye y'agaciro cyangwa ibintu by'ifunguza n'ibindi bishobora guhingurwa bikavamo ibintu biteye imbere kurusha bishobora kujyana igihugu ko Afurika yose mu nzira z'amahinguriro kuko amahinguriro yataboneka ngo dushobore kwihingurira ibintu byacu twimbura tuzokwama turi mu nzira yo gusanga imyaka 70 ibyo tubona gushika n'ubu.
Turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi ry'Amerika dukomeza dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga uturiko tuvuga ku mpungenge z'igihugu cy'Ubushinwa kibona ku bihugu bimwe bimwe byo muri Afrika biriko birananirwa kuri hamadeni byafashe canke bishobora kutayariha. Watubiye Professor Pascal Nyonizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri kaminuza y'i Burundi no mu yandi ari Bujumbura. Dutumira na Professor Blaise Fumenge nawe nyene yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri kaminuza y'i Burundi nawe ari Bujumbura. tuze ku mirongo ya telefone dovise Désiré habiyumva. Désiré uratwumva?
Ndabumva neza.
Désiré uhamagaye uri he?
Ndabumva.
Ufise ikibazo baza batumire cyangwa icyumviro?
Ufise ikibazo n'icyumviro. Ama ntangiye kubara mu mwaka mushasha.
Twese?
Je cyumviro ntangira guterera ibyandura bya yuko mbaza batumire. Muri Afrika kwere birababaje. Uri kurasoma hariho raporo BBC yatanze, ukayisoma neza ukaraba usanga binamaramaje kabisa. Ikintu gusa kiba kimaramaje ku bategetsi baba batwara ibihugu muri Afurika. Sinzi rimwe na rimwe ko biyumvira ese iki gihugu nitwagisiga kimeze kuca gifite imyenda nk'iyi tuzoba tubyisize ari igihugu kimeze gute. Kubera uri kwasoma bya kuntu abashinwa baguza ibyangurano yabo, kuko naho wasoma na itanze ni kunywa bitwa biramera itanze ni n'ibitanga amata meme na birya bya inyero kuye nizo zitanga amata ka raporo y'abashinwa mugabo abashinwa gushaka ukuntu ureba yatanga sitagira kiya gihugu cy'abashinwa ugishikiye cyo gushikira ku mabanki yabo mugabo bazazikaniye akoro na leta. Rero wase kwishyura abona ibiba kubafata uwo muhanda cyari icyo kintu baba bakoze. Rero njyewe icyo ngomba guhanura cyane cyane nubwo abategetsi baba batanyumva icyo bashaka kunyumva b'abanyafurika nibarayi basibakume bubaka ijya bad cyane iniyo african bayikomeze bayishyizemo amafaranga kubera kredita Afrika ifite isuku ari meze neza. Hanyuma ikibazo cyerekeye abatuyenda babaje mbe iyo hashyiriye iyo bishyize uwaguranye abashinwa akagira akava ku gihugu cyangwa hagira izindi ngwane bakamukura ubundi mu perezida aje ntabikoze esike bigenda gute? Icyo ni cyo kibazo cya mbere mfite. Izindi izo batubwira kabiri mfite iyo bishyize igihugu cyananirwa kwishyura bigenda gute? Ikindi kibazo kigira gatatu mfite bakapusantaje ingana gute kumenda bijya bihugu bya ibihugu by'abashinwa menga ariko baratanga amafaranga dufatiye mu mpaka yo kuri Uganda bagomba kuyifatira igihugu kibuga cy'indege babo babakiye ingana gute ibibazo byanjye ni ibyo. Murakoze.
Murakoze cyane Professor Funenge kuri icyo kibazo ashikirije avuze ko mu gihe amadini afashwe ari umutegetsi ari ubutegetsi akahava umusubiriye ngo ntayarihe ngo bigenda gute mwo mwishura.
Murakoze ku mijambo urumva leta iyo mu prezida ahari agafata ideni kama kahava nimwe bavuga yuko leta zibungwa leta zibora ubundi aje aza akorera mu ngato warahari ni ukuvuga iryo deni ibandanya ririho ukuri kwamye kuko leta gihungwa cyangwa ibore ingingo yafashe imbere y'uko ubundaza ibwo muri mu ngiro ni uko ni umwishura.
Ngo nawe Professor Pascal niyo nizigiye yavuze ngo bigenda gute mu gihe igihugu kitashoboye kuriha ayo madeni n'ibihe bikurikira.
Yari yabivuze Fudenge burya Ubushinwa iyo buhaye amadeni igihugu byo muri Afurika naho kenshi bakunda kuvuga ko atari bintu ahagaragara cyane ngo bigegeshwe mu binyamakuru bavuge amafaranga yatanzwe n'ibindi bijyanye n'iyo ngurane burya barafise imfaranga bashyiriye ko bakavuga ati hamwe bidashobotse ko mushobora kuriha tukirize twavuga tuzosa dukora ikigezi neza nibyo twumva rero bizokorwa ku gihugu cy'Uganda ku byerekeye kiganza cy'indege cyasebe cyane Mombasa isa mbere naho muri Zambia urumva rero hariho ibyo bumvikana abategetsi hariho ibyo bumvikana hagati yabo barafite ibyo bumvikana ariko handi barasumva mu bindi bihugu bihora bitanga amadeni iyo ibihugu bigeze igihe bikananirwa kuriha amadeni baraca mu biganiro bakavugana hariho n'ibihugu bamaze gufata ko ibihugu bifite amadeni ayunguye cyane ku buryo afashe umugambi wo kugira ngo amadeni amwamwe ayiyagire kandi agire ikiringo cyo kuyariha kinini kurusha icyari cyumvikanye. Ariko byose rero bica mu biganiro ukugene ibihugu byatanze ayo madeni n'ibyayakiriye byumvikanye kugira byocamo kugira ngo ayo madeni ariho.
Muri make hari ikindi kibazo yabajije ngo urugero rwo ari uruhe pourcentage ku madeni ngo Ubushinwa busaba amadeni bwa Afurika nzi ko hari inyishu
iyo mu bisanzwe urabye uraje kurugero rw'ibihugu cyahe y'Ubushinwa muri Afrika ugereranije n'ahandi Ubushinwa buri mitahe yabo isi usanga muri Afrika ari ibice bibiri ku ijana ibice bibiri ku ijana kuvuga yuko imitahe y'Ubushinwa muri Afrika naho abanyafurika bashobora kubona ko ari myinshi imyinshi uraze ku yindi mitahe ijya ku isi mu bindi bihugu kuko burya ego niko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri aravuga yuko uraze ibidandazwa Ushinwa na Afrika bihanahana usanga biri ku rugero rw'amamiliyari amajana abiri y'amadolari amahera menshi kandi yarabyumve cyane kuko mu bihumbi bibiri yari amamiliyari cumi gusa.
Reka tugaruke ku mirongo ya telefone, tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufise David Ninganza, uratwumva
cyane.
Uri he David?
Ndi hano muri Amerika, muri Colombia y'Amajyepfo.
Ufise icyumviro shikiriza ikibazo baza abatumire.
Nashaka mbaze abatumire, murabona ko ibihugu bya Afurika nk'uko bose babivuze hari ikibazo cy'amadeni menshi bifitiye Ubushinwa. None nkibaza ayo madeni ava kuki? Kubera iki ibihugu bya Afurika bidashobora kwishyura kandi tuba dufite biterwa n'iki? Nicyo kibazo nari mfite ku batumire.
Murakoze. Professor Funenge, mumwishyure.
Nagenda mwishyure.
Yego.
Kubera iki binarirwa kuriha amahera bifite amabuye y'agaciro? Amabuye y'agaciro kizagucika icyitwato ku mpande zose, no kuvuga ibihugu bya Afurika. Ntabwo Ubushinwa ari uko Ubushinwa buza kwimba amabuye y'agaciro, hanyuma ibihugu nabyo byo muri Afurika bikavuga biti arazayinde tuzamushyira ingoni mu maguru, hanyuma bose bagahendana, hama Ubushinwa bukaza gusanga ayo mabuye y'agaciro butari kuwuyimba bisanzwe. Hama ikindi nacyo bakusa yuko ibihugu byo muri Afurika nubwo bitori deni birabizi neza ko bitazohiriha cyane cyane iby'Ubushinwa, kuko Ubushinwa bwarasamaye ibihugu by'Iburaya byasanze byibwe kera mu 1990 byaribwe bisanzwe. Abaperezida b'ino muri Afurika baratora inoti baraca batwara n'abanyagihugu ntibabimenye, hanyuma bakavuga ngo twe twabuze ingene tuyariha. Ubushinwa nabwo rero nta gitangaza kubona buriko burabura ingene buriho, kuko bwiyumvire kwa buriko burashyira imitahe. Mugabo rero kubera ko Ubushinwa bubibona bugaca buguma bubandanya bwongereza ideni, aho ikibazo gihagaze ko Ubushinwa bwongo ntibubona gusa iryo deni warura ingene abo bantu bazofashanya ibijyanye n'itunganywa ryo ngaha ku isi, bijyanye na politiki mondiyale, bijyanye na politiki mondiyale. Niko kiriwe mu kirundi nakono sinisikuru. Ubushinwa iyo butanze ideni abo bategetsi ntibashake batware, mugabo jewe ndonke abo turwanira hamwe ndonke bafashe urugamba kugira ngo nk'igihagararo ku isi. Ni ukuvuga rero ko naribandanya riduga ibyo biri kubitariha birumvikana neza, kuko Ubushinwa uvuga buti ayo mafaranga jefata ko ngaye uwe ndogira imana ntayishura utakayanyishura ntacyo nawe no kwishura nawe no geta.
Murakoze. Jean de Dieu Irankunda nawe ari ku murongo. Irankunda, uratwumva?
Yego, ndabumva cyane.
Uhamagaye uhe Jean de Dieu?
Tugwande Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro shikiriza?
Shaka kushikiriza ikibazo abatumire. Ikibazo shanje wagira mbaza ati ese igihugu gihawe ingurane n'icyo gihe cyacu kiyishyurana cyangwa uburyo bwo kuyishyura ingurane ntihavura iboneka? Nagira mbaza n'icyo gihe gitwara igihugu cyitwarirwa cyane kandi ari igihugu gihawe ingurane ikindi, hari amasezerano byatangiye, ayo masezerano ntashobora guhanagurwa cyane ari handi mashyirahamwe bya esenye bya banki mondiyale, nabyo hariho ibihano bitegura guca gitanga cyane gishobora guca gihura ati turahebye cyangwa ebyiri itwara nabyo kugisho gihugu cy'ishuri. Akabazo kanje nako murakoze.
Murakoze. Professor Pascal, bamwishure. Professor Pascal,
burya kuva
ajya amabanki akomeye nka Fomo Interinetinasiyonali cyangwa Banki Mondiyale kuva zigishyirwaho mu bihumbi magana cyenda mirongo ine na kane ni kuko hakiye haba iringanizwa ry'ubutunzi ugasanga hariho amategeko ngenderwaho mu bintu byo gutanga amadeni n'ibindi uburyo rero burya ideni mu bisanzwe sikuvuga ngo hota haba igihano kuko ideni burya rijyanye n'ukwizerana nta muntu hari ideni ubundi cy'igihugu ngo kuri ideni kindi kitakizeye ni nacyo gituma usanga ibyo byo guhana cyane cyane kuvuga nk'ibijya mu manza za ibindi biba ariko haba kuganira kaganira benshi byo twari tugezeye ibihugu bigezeze bakabona ko bidashobora kuriha bari bafite ingingo bashafata kugira ngo bagabanye ayo madeni cyangwa bongere ko ikiringo cyo kuyariha mugabo aho hose ni ukuvuga byoroshye kuko usanga barafite ibindi bashobora kugira ngo itegerezwa gukora niba bugomba kuza muri kirya kibazo cy'ibihugu bita teritwobure purezandise cyaje ngo kugira ngo bakugire ukundi kugira urihe ideni mu kiringo kiri barafite ibindi bintu bashobora kugira ati ukiriza gukurikiza ibindi bintu urumva rero naho utabuhariwe atari igihano kiboneka tubwiye kiba giciye mu manza murumva yuko gusora amadeni y'umurengera ari kwishyira akagozi mu ijosi nacyo gituma bibaza ko byeta mu nzira ziboneka kandi akaba imigambi rase yo guteza imbere igihugu kugira ngo igihugu gishobore kubiha amadeni mu mahera kiwuguke mu migambi kiba cyakozwe y'iterambere.
Murakoze. Dufite kandi Leon Cargo. Leo, uratwumva?
Ndabumva cyane, ndabumva ngaho ku isi rya Amerika.
Uhamagaye urihe Leo?
Nitwa Leo Cargo, niyo ubundi mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi.
Ufite ikibazo ubaza abatumire icyumviro ushikiriza kuri iki kiganiro?
Ego, nari mfite akabazo hamwe n'icyumviro ariko kampere ku cyumviro. Ibintu by'imigenderanire mu bihugu byose biratera amakenga na cyane cyane nk'ibihugu byacu bya Afurika usanga bikiri mu nzira y'amajyambere usanga migenderanire n'ibihugu bisa nk'ibikize irimo akantu kadatomoye twavuga yuko kadatomoye kuko ibihugu bikize bitabigomba guha amadeni cyangwa gufata ibyo bihugu ugasanga ibyo bihugu nabyo bidashoboye kuzoriha ayo madeni ugasanga n'igihugu kiriko kirahahombera nataka mbaze uwo muhinga bwana profeseri na cyane cyane azobereye ibintu by'imigenderanire ni igiki cyokorwa na cyane kugira ngo ibyo bihugu bireke kwiremereza amadeni na cyane cyane nk'akarorero duheruka kubibona ngaho muri Tanzania aho byacyuye no kutumvikana hagati ya perezida n'uyoboye inama nshingamateka bikavamo umwe yegura cyangwa atanga imihoho mbega ni igiki cyokorwa naho ubushinwa buvuga yuko buragishinga n'ayo madeni ariko n'ubushinwa nabwo buri mu baremereza amadeni ibyo bihugu mbeho ibihugu bikize byogera gute kugira ngo ibihugu biri mu nzira y'amajyambere ntibigume inyuma y'ayo madeni cyangwa ugasanga ahubwo biko biratera n'uruhagarara murakoze cyane ngaho ku isi rya Amerika
turabashimiye rero Professor Blaise Funenge mwamwishura
murakoze kuri icyo kibazo cyerekeye ingene ubushinwa ingene ibihugu byopfa mu madeni bavuga yuko bibyoroshe kubera ibihugu byo muri Afurika biracyafite ibibazo n'amaekonomi n'inzoya ibihugu bya Afurika bifite ubutunzi bukiri butoto biragoye ko ruva inyuma y'amadeni kuko nta kuntu imbere mu gihugu biragoye ko rushobora kwibeshaho cyane cyane ibihugu bito bito mu Burundi n'u Rwanda ntaho bifite bikora hariho n'ibindi bihugu bitoye amadeni ngene kugahokero nka Congo cyangwa Tanzania za Uganda ni bihugu binini bidafite ingorane amafaranga ya leta mugabo zivuga ziti njyewe uko umuntu ampaye njyewe sinareka kuyatora cyane cyane yuko nko ku Bushinwa butabikonorora ni ukuvuga nta kintu njyewe iwanditse si ukuvuga ngo ni pesimiste mu Gifaransa mugabo ntacyo mbona cyokorwa kuko situwasiyo y'ingene ubutunzi butunganijwe mu bihugu bya Afurika ni impasi nicyo bita impasi none n'ahantu udashobora kuva muri iyi myaka hagenda kuba ubundi bwenge bushaje niyo bituma icyo kideni gishobora kubona yakiduka gushika aho ubushinwa nabwo nyene buzobona ko gahenzwe nako bya ibihugu by'Uburaya byahenzwe muri imbere ya 2009.
Murakoze.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turiko tuvuga ku mpungenge z'Ubushinwa bufise ku madeni bwahaye bimwe mu bihugu byo muri Afrika biko binanirwa kuyariha canke bishobora kutayariha. Twatumiye rero Professor Pascal Niyo Nizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire muri kaminuza y'u Burundi no muyandi ma kaminuza yo mu gihugu no hanze yacu, na Professor Blaise Funenge nawe yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri kaminuza y'u Burundi, bombi bari i Bujumbura. Reka tubandanye kuri iki kiganiro. Abitegereza ibintu baravuga ko kubona Ubushinwa bugabanya amafaranga bushira muri Afrika ko bwafashe imigambi kugabanya ayo imitahe bwemere gushira muri Afrika. Abitegereza ibintu bavuga ko kubona Ubushinwa bugabanya amafaranga bushira muri Afrika mu gihe abategetsi baho ariko basaba ko amadeni bihugu byabo bibufitiye asubira kuganirwa kubera ivyerekeye butunzi bitameze neza muri ako karere ko ari ibintu byumvikana. Abo bakurikirana ibintu uko babivuga. Professor Pascal Niyo Nizigiye, muhabona gute nga
ariko ayi kiga kigeze kuba bagize bubo bigisha wo muri Amerika w'umurundi muramuzi ifare yo kandi kubana akoranye n'ubundi bari mu muri Amerika bandi kibisabo kitwa la detoje ifunguka mu kirundi ko ari amadeni yica amadeni ageze ku murundi kubera ari amadeni adasubiye ibihugu bitembera ahubwo atumba bamwe bashaka kwihariye amasungu aribo bafasha mu nzira zitajyanye n'amategeko kugira ngo bayakoreshe uko bashaka. Kuko muri icyo kigwa bakoze abo bigisha barerekanye ko kenshi amadeni aza muri Afurika usanga ibice mirongo itandatu ku ijana bica bisubira mu bihugu ayo madeni yavuyemo kandi biciye mu nzira zitajyanye n'amategeko. Ni ukuvuga ko hari bimwe gusumba ari ibyo kuyonora. Rero nibaza yuko umuti wa mbere ni uko amasungu ya Leta yotunganywa neza kandi agatunganywa mu buryo bujyanye n'amategeko bita transparence bikamenyekana nk'ibintu byinshi n'ahandi y'ibintu byinshi. Ni ukuvuga ko hari nk'abantu barashaka kugira bandereze n'inyungu zabo bazafata ayo mahera yatanzwe ku gihugu kugira ngo biterwe bakayashyira mu mifuko yabo cyangwa bakayakoresha mu nzira bituma baribo bunguka kurusha abandi bemeye. Mugabo rero hariho n'ikindi kintu twavuze gikomeye, ni uko ibihugu bya Afurika byasangira kubiri biteza imbere amahingumbe kuko nta gihugu cyateye imbere kidateza imbere amahingumbe. Kugira ngo ibi bintu turonga by'amabuye y'agaciro n'ibindi bintu by'ibindi by'ibihugu bishobora guhingurwa ngo ibyo n'ibintu bigurishwa hanze bishoboke. Naye handi by'amadeni by'amadeni n'ibintu bisanzwe nta gihugu na kimwe gisabye ibigeni n'amerika ya sibeli z'ibihugu by'ubufaransa byasabye amadeni mugabo igikomeye no kuyakoresha neza kugira ngo ntitukira madeni kutukira madeni ntitukira madeni kugira dukure muri inzira turimo
narakoze
ibihugu bigateye imbere kugira ngo dushobore gutera imbere.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio ya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku mpungure z'ubushinwa impungenge ku madeni cyahaye ibihugu byo muri Afrika bimwe bimwe bikaba bitanguye kudashobora kuyariha umuntu abandanije kuri cyo kibazo professeur yari karavuga Pascal Niyonizigiye hari cyo mwokongera ko professeur Funenge
murakoze jewe ico nubunganira nuko kubona ubushinwa butanguye kugabanya bukava ku 60 bukaja ku 40 no kuvuga bwamaze kubona yuko nabwo nyine uriko buribwa nkuko ibihugu by'i Buraya doheze itorosede vyibwe ngo imbere ya 90 niyo bituma inyuma ya 90 baca uvuga ngo mudaheza ho demokrasi kandi faranga dosura kuba rero n'ubushinwa bwamaze kubona buti abagabo bariko barangira kubera umuntu umwayidee ayamadeni ahabwa ibihugu umuperezida arashaka gutora amafaranga yose agaca yajya hanyuma umusubiriye agacabwira ubushinwa ngo nurusure kungora aho yamuhaye ubona wabona ko ari umudigitatere twena tuzokuriya ibyo rero birakunda kandi ubushinwa kugira ngo ubwe budate kukurwanya buva mu bushinwa buza gushyira muri Afurika ni birebire ni ukuvuga rero ubushinwa buriko burabona neza ko nabwo nyene buriko butotera muhombe kubera ibihugu ni biri credible none ni biri hafa deni neza kubera ko bitariko biraya amadeni neza ubushinwa bushobora kuvuga buti reka rero tugende buhoro buhoro iyo migenderanire niza nshaka kuri bo nindi mpa ku madeni reka ngene gagabanya buhoro buhoro tuzoharurira ku bindi icyo nokongerako gusa ko ibihugu muzi ubushinwa kuko nabwo nyene bwasubiriye ku ntambwe yo kuvuga buti abo bantu batabanyira
murakoze ku murongo kandi Roger Niyonkuru araduteye akamo. Roger Niyonkuru uratwumva?
Yego ndabumva.
Roger Niyonkuru uduteye akamo rihe?
Yewe ni mu yinga kumene buteheri
mu Burundi.
Yewe mu Burundi
mufise ikibazo ikinyuriro mushikiriza abatumire
muri make n'uko ashaka igihe n'ikibazo se akoreranga gutyo wacu mbere cyane nawe bengwari mwiza bungahe wacu mukaba rero tubaza tubazana eske Burundi bwogwe baburi muri ibyo bihugu bisaye madeni leta yo madeni yo ko kumva tubona yuko kabisa ari umurenge mbega babayatse baratumeze twebwe kandi turi abantu b'abarundi kandi abarundi tuyatwateza kumenya ibintu birabera mu nsi wacu nkawe dufashe nkawe duhetswe mu ngozi imwe ego
murakoze mwarangije mwarangije kubaza
yego hamwe rero twosanga nkombe ayo madeni bayo hasi rero ariko nk'abaroni uko bateza kuyakama bakatubaza kitere cuma akideni kizi nk'abasangiye inteto duhetswe twese n'abarundi ariko icyuma rero muri make dusanze ayo madeni atibaye akandi twe nta nayo tuzi muri make sinzi umurundi yoba yazaye madeni kandi ninza abo bize bise n'abazuru n'abantu z'inyina bashinwa ndabuta bo kandi ninza bakoreje madeni ize bagize konuko n'ego amagaze naro
murakoze reka professor Pascal Niyonizigiye abishure
yewe ikintu azi nta ikibazo cy'amadeni y'ubushinwa ku Burundi nka cyo ndumva no mu makuru y'abantu bavuga ko ari madeni y'ubushinwa n'abantu n'abantu bavuga ko
murakoze reka tugaruke kuri Pasi Kizigenza yagarutse ku murongo Pasi Kizigenza uratwumva uhamagaye urihe
ndi Kigali
ufise icyumviro ushikiriza ikibazo
ikibazo nshaka kubaza profeseri ni kenshi kumva ibihugu byo muri Afurika bafashinganye nibaza ko wenda hari amasezerano bagirana cyangwa muri ayo masezerano haba hari ingwate bahabwa nimba bihari ubwo profeseri araza kutubwira hanyuma banambwire igihugu cyo muri Afurika gifite amadeni menshi urakoze
murakoze umwishure profesor Funenge
nuko na profesor neza mugomenga bageze ko hari amasezerano bagirana
yego
mu bisanzwe bagira amasezerano baratinyiranira amasezerano ngabo ntabiro biri mu bisanzwe amasezerano kubera gusinya amasezerano n'umuntu n'umukino namasezerano y'uwese uwese aratumva uwese afite umutego wiwe uwundi afite umutego wiwe ni ukuvuga icyo cy'amasezerano ntawe uvuga ko ari igikingirizo gikwiriye kugira ngo umuntu avuge ngo ngaho hoyi ideni ritori wacanye ibyo twumvira nibyo bizo cya mu mbwiro
hanyuma yabajije ngo igihugu cyo muri Afurika cyo bagifite amadeni menshi kurusha ibindi ni ikihe Professor Pascal mwovuga iki ku cyo kibazo ahejeje kubaza uyu ahejeje kuduhamagara
ko kuvuga igihugu cyabagize amadeni menshi
yego yabajije kuvyereke Bushinwa ndibaza
Zambia ndibaza ko ari cyo gihugu muri Afurika gifite amadeni menshi y'Ubushinwa uko Bushinwa batangiye gukorera yo kubasera basa nuko bagomba yuko ari igihugu kiborore kuko ari igihugu cyahe nyinshi yariho kuko yo kwa mubihugu byo mu Burayi bw'Uburengerazuba nk'Ubwongereza n'ibindi abashinwa basiye nk'abantu bajya gushyira imisahe yabo yoroshye cyane ubwo rero nicyo gituma ari igihugu cy'amadeni menshi cyane
ego Ubushinwa buravuga ko bushaka gushira imitahe kurushiriza mu bijyanye no gushigikira amashyirahamwe mato mato n'ayagereranye muri Afurika bakamenyesha kandi ko gushaka gushimikira kurushiriza ku budandaje hagati yabwo n'ibihugu byo muri Afrika professor Pascal mwigeza kuvuga ko mu byo mushira imbere ko ari guteza imbere amashira hamwe mato mato nayagereranye muri Afrika icyo cyumviro cy'ubushinwa mukibona gute
icyo cyumviro kiri kuko ayo mashira hamwe mato mato nayagereranye arafasha cyane abanyagihugu kuko turazi ko ari igihugu gifite umutungi utarakomera cyane ibigo rero bifite ubutungi butarakomera mu bihugu bidafite amashyirahamwe manini cyangwa amahingurire akomeye ku buryo usanga ikintu gifashe cyane mu kwiteza imbere mu by'imibano no mu byo matungo n'ayo mashyirahamwe mato mato n'ayagereranye byari bintu byiza cyane igihe tugenda mu nzira nziza inzira ziboneka harimo transparance inzira zijyanye no gufata neza amatungo y'igihugu ibyo bintu bikajya imbere kuko iyo ari amasezerano yigegeje yari ibintu byigegeje bikaboneka neza bishobora kuvamo ibintu bibi bivamo ibintu by'akaboko no kurondera inyungu z'umuntu ku giti cyiwe aho kurondera
murakoze Gerard Sibomana aratwakuye uratwumva Gerard
ego ndabumva cyane gose
Gerard urihe
yewe ndi kumukenye muri bwambarangwe intara ya Kirundo
Ego, umwanyu ugiye kurangira munyarutse nimba ari kimvuyo cyangwa ikibazo mubaza?
Ego, ikibazo nabaza kandi gishyirizwe n'icyumviro.
Ego?
Niki abantu baba yo muri leta z'ubumwe za Amerika ngo baje bakaza ino mu Burundi. Halo?
Ndabumva, duga ku ijambo nyarutse.
Baje no mu Burundi bazabazana ibintu gusa bazoza gufasha amaseminari bakisha abanyagihugu mu maseminari kugira ngo babahume nahubwo igihugu hano wakinyonyera kesi ni ukukinyonyera kubera utusanga bahuma bene gihugu bake bake nko mu komine bagatora abene gihugu ijana bagaca basiba amaseminari bakabaha utuntu ibihumbi cumi byo muri seminari utundi natwo igihugu bagaca bakifatira mu ikomine urumva buri komine babasha babana ijana bakabashyira mu maseminari ni nacyo gituba kandi ubwo ajya batoye mu maseminari niyo uca usanga barimo turimo turaza kuriha abene igihugu hose n'igihugu cyose urumva abanywanyi ijana bagaca baza kurya amadeni batazopfa natwe b'igihugu tutazopfa turishe yego
murakoze ikibazo murakoze kucyumviro cyanyu
ego namwe murakoze cyane rwose kuma uno murongo
nta kibazo
ego
nta kibazo dukorera abanywanyi bacu n'icyo dukora mukurangiza Professor Funenge harakandi mwo kongera ko kubijanye n'icyo cyumviro cy'ubushinwa cyo gushimikira cyane ku mashirahamwe mato mato nayagereranye muri Afrika no gushimikira cyane ku budandaji turafise nk'umunota umwe mu munota umwe
cyuko bashyigikira amashyirahamwe mato mato cyane ayagereranye ntabwo bitandukaniye n'icyo kindi cy'uwo ahejeje nicyo cyumviro cy'uwo aheruka abanyamerika bo bavuga bati amahera n'ibihugu byo muri OCDE byose bivuga bita amahera kati n'abanyagihugu kuko ubutegetsi turabona ko butariko dukorana neza turabona amahera bagaca bayaca reka rero tuyashyire abanyagihugu kugira ngo abashyikire rero kuri abandi nawo ubushinwa nabwo nyine bwatanguye kwikeka ko ubutegetsi butabigenza neza ahubwo ubu buri kuvuga buti reka n'amashyirahamwe mato mato nayagereranye kugira ngo ngende ndaheba buhoro buhoro gukorana n'ubutegetsi ahubwo ngorane n'abanyagihugu bo hasi atari ukubafasha mugabo ndabaha amadeni kuko ubushinwa nabwo burakeneye aho butanga amadeni abanyamerika nabo bakeneye abantu bakorana murakoze
yari Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri kaminuza y'Uburundi no mu yandi makaminuza iyo mu gihugu no hanze na Professor Blaise Funenge nawe nyene yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri kaminuza y'Uburundi bombi twako tuvuga ku kibazo cy'amadeni y'Ubushinwa bwahaye ibihugu byo muri Afrika aho ofisi impungenge ko adashobora kuriho mwese mwakurikiranye ikiganiro tubifurije ibihe byiza turabashimiye
urwanga n'uruguira nuko bamwe mu bayobozi birukana baruvuka imipaka barafunga amataja araduta ibajika ndabiza biza kikwiringaniza banyarwanda barangoka n'ubujiji buragwira amashuri no mu mirimo habironda
Nanjije abo bwoko bw'abasonike bavuga gururi mirwitwa mande west dollar afrique 480 biyushya kuya baravumbura bashingaga na nkampire hari kera mbere yuko dutegwa na bera nikoreye imisaraba n'imizingo y'ibyabereye karuvaria bacyambuka inkombe ziburengera zuba batwita pega negroes ikiremwa muntu ntibakibonera izuba commerce ishyirwa muri triangle twe export imiti muri amerika mu burayi batunganya ipamba twakira style muri afrika umwami utemeye baramubamba ko na uburana n'umuhamba iminsi irahita ibihe biratop poor blacks and inferior as ever however ibyo ntibitugira umwe still africa kills tarifuri ratabaza never again ni tatuwaje ku mitima y'abanyarwanda God bless you.